Akamo nawe katatiye mu matwi ati umuntu wese avuga ururimi rw'Ikinyarwanda canke urusanago nukumukurikirana agafatwa. Iryo ni itegeko ryazananye mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Umuvugizi wabwo Petero Nkurikiye niwe yabishikirije ku mugaragaro. Kubwiwe ibibazo by'umutekano vyamye na ntaryo biterwa n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uwo munsi nyene hari kwigerekerezo rya munani za kuno kwezi, umuntu umwe w'Umurundi umunyakiwundo avuga ururimi rusa n'Ikinyarwanda yarishwe muri komine ya Bugabira. Abanyekongo b'abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagera kwijana barafatwa mu gisagara ca Gitega na Muyinga. Ako kambo ka Petero Nkurikiye ari nako ka leta kavuye kiyamirizwa n'abahanira agateka ka muntu ikara batavuga rumwe na leta, bavuga ko hashobora kuvamwo ubwicanyi bw'ikivunga. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Petero Nkurikiye yoba yavuze ati yumviriye ingaruka z'iyo ngingo, mbega umutekano koko woba uhungabanywa n'abanyamahanga bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira ducija nino muri kino kiganiro. Club de la Presse twakiriye abatumire babiri musanzwe munamenyereye. Uwa mbere ni Emmanuel Ndereyimana, ni umuvugizi w'urunani rw'imigambwe ya Sefor Arusha aranga amasezerano y'Arusha mwaramutse neza.
Akaba n'umunyamabanga.
Mbwire ko ndagukeza muri mabanga bashaka.
Murakoze cyane.
Kaza mujyane.
Murakoze cyane.
Ubundi mutumire ni Jean Georges Kibogora, ni umumenyeshamakuru wa Radio Inzamba gatoya, akaba mwaramutse neza Jean.
Mwaramutse neza Patrick.
Kaza mujyaniro.
Murakoze.
Sangu ikaze namwe mwese duteramanye muri kano kanya. Jean Georges, akamo ka Petero Nkurikiye kababaje abatari bake, twarumvise icyo bavuga mu bahari hagati y'akazi na muntu mu mwaka kiri gute.
Aho kamo yabo nta muntu aciye ubwenge, nta muntu abona ingaruka zako atukiye neza. Kuri we ni akamo gatisoni, ni akamo kabi cyane rwose, ni akamo kerekana neza neza yuko leta y'u Burundi ibandaye wa mugambi wo gukumira abantu bamwe bamwe, umugambi w'urwanko, umugambi w'ukutarondera yuko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yobamwizekaje imbere. Urumva ni umugambi ni akamo kazotera ingaruka mbi, sinzi ko tubona nk'umwanya ubundi kuvuga ingaruka mbi, ariko ni akamo kazotera ingaruka mbi muri bajya nyine bafashe ingingo no mu bandi Barundi benshi no mu ekanime no
bayarwa ku ngaruka mbi zako. Mbega utire ni urukurikirane rw'amajambo abiba inzangano,
ni urukurikirane rw'amajambo abiba inzangano mu Barundi, kuko uravye ivyo twaza tumba mu bategetsi bamwe bamwe benshi kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza gushika n'ino munsi, n'ibintu bidahinduka n'ibintu ahubwo bikomera cyane rwose. Amajambo biba urwanko, amajambo biba gutandukana ko hagati y'Abarundi n'amajambo
y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo
y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo
y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi
n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba kandi n'amajambo y'ubwoba mu Barundi aya Barundi benshi bavuga Ikinyarwanda. Mu Barundi bari hanze bari no mu Burundi hagati aya Barundi benshi bavuga Ikinyarwanda batari n'Abanyarwanda. Numva rero aho kamwe ntikereke Abanyarwanda gusa, kerekeye n'Abarundi kuko benshi abantu benshi bavuga.
Umuvugizi w'igipolisi ko yagize ati yahamagariye Abarundi gufata abantu bahawe bw'igihugu Ikinyarwanda. Mbega Abarundi akakamamaza ko bazokita
aho kamwe yende bazaho ko
barundi,
aho kamwe abarundi b'abarundi barundi nyabarundi bazima ni bazako batazokita. Aho kamwe ni bazaho katewe, novuga ko katewe imbonera kuri ni bazaho katewe urya gwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi, kuko nibo novuga yuko
bakorana
n'igipolisi, nibo bahama bari kumwe n'abanyagihugu mu mitumba mu misozi. Ni bazako ari bo kereki, ni bazako bogaba kuko ni ibintu
bitegura. Manuel, wewe urabye ko nyine byagenze mu gihugu kimwe abantu barundi bavuga Ikinyarwanda nk'uko yabivuze mu za Cibitoki na za Kirundo, biroroshye gutandukanya avuga rurimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi mu Burundi.
Murakoze kumpa ijambo. Cambere mbanje gutera ibyatsi ingingo nk'iyi ishobora gufatwa n'ubushikiranganji burimwo bashizemo ubushikiranganji butatu buja hamwe, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati na cyane cyane aribo n'umutekano n'iterambere ry'amakomine. Urumva bagaca batera kamu nkako ni bimwe bya teriyosema urabyumva. Nkuvuga rero umuntu wese azovuga ikirundi ikinyarwanda abaye umwansi kuri bo, ariko twibuke ko no muri bo nyene abategetsi b'u Burundi hariho abakuriye mu Rwanda bize mu Rwanda bavuga ikinyarwanda bari mu bategetsi bakuru bakuru no munsi muri intwaro ya CNDD-FDD ya ndayishimiye ihari. Bafise amacuti mu Banyarwanda, tukaba dufise intara ya Kirundo yose gice kinini hafi mu 180 kugera bashobora kuba bavuga ikinyarwanda. Twarabonye n'abashikiranganji bava mu Kirundo bari muri guverinoma y'u Burundi bavuga ikinyarwanda. Urumva turafise cibitoki ca Rugombo, izi ntara cyangwa amakomine yose ari ku mupaka w'u Rwanda benshi baravuga ikinyarwanda nuko bimeze. Ariko icyo twabibonyemo twe twamye dusemerera mu ntumbero yo kuzitira ibyo twabona biko biraza, ariko abantu bakibaza ngo kumbure turashikuza. Noneho birahaye rero biraje habona ko abantu barakunda kubona ko ibintu byabaye kugira bavyemere, badakunda kuzitira bataronegwa. None rero ubu hageze akukamo bateye abarundi ngo uzovuga ikinyarwanda muramwirukako, ahubwo nato dutera kama barundi kuhamerera amagabo.
Mwe mutumara gitiye tugiye ko n'injana n'ingaruka hariho umuntu umwe yamaze kuhasika ubuzima
mu Kirundo.
Mbega Petero nkurikiye ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu umutekano nubwo ntibwazitiye ko bahamagariye gufata abo bantu ariko butabahamagariye mu bwicanyi.
Oya, iyo bahamagariye iyo kajya kamo gatewe abagatewe barazwi n'abantu bagiye kwiga kwica imbonera kure zavyigiye kiribaho ndeze zivyigishwa n'interahamwe kandi baratahanye n'interahamwe ziri Burundi. Ako kamo nizo interahamwe naho zivuga ikirundi nimwibaze ngo bo birabaraba, ahubwo bo nibo bafasha kumva bati ahubwo ujya n'ikinyarwanda vuze. Urumva
mugapagana abanyagihugu umunyagihugu ntugenda gufata
umunyagihugu ibyo ndiye muraba ntibishoboka. Kandi uvuze ngo uzovuga ikinyarwanda muramutunga urutoke umunyagihugu ntibi muraba abate wakamu nabo nyene bama bariko bakorana n'icyo gipolisi baba bakorana. Urumva muri ico gihe rero ugasa wumva mu Kirundo byatanguye hamaze kwica umuntu n'amahiri yishwe n'iki imbonera kure nyene zakurikije akamu zatera na leta ibicishije mu bushikiranganji bw'intwaro y'hagati ku muvugizi. Umva rero sagateshejwa rumuri ibintu byavugiwe kuri radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu, igihugu rero ubukigeze habi, ariko ibyo bariko barakora byose muca mwibaza ni ku nyungu yande. Uri ku nyungu yande
bega nimba uwo muntu yishwe kubera ukamo yotunganirijwe yotunganizwa nandi kwa ukamo bigaragara ko arakushikira nandi bigaragara ko karakareta yotunganizwa nandi
wari kumutunganiza niwe yamwise
abari kibazo
niwe yamwise niwe ari kibazo. Ubonye ndako umunyagihugu agize ikibazo cy'umutekano atunganizwa n'ubutungane. Ubutungane nabwo tuzi ko ari igikoresho cy'iyo leta yatanze iyo tegeko yo kufata abantu bose bavuga muri rw'ikinyarwanda. None rero ubonye nta kindi gisigaye atari kwitura izindi nzego z'ubutungane rwanda. Ubwo ubutungane niyo leta nyine ni nka
kinyarwanda nkurikiye nashobora kugira ati twabahamagariye gukurikirana abavuga rurimi rw'ikinyarwanda kubashikiriza abajeje intwaro abajeje igipolisi, ariko niba twabahamagariye kwica
urumva biragoye. None bajya batewa kamukaro bajye nyine basanzwe yica ni mbonera kure nkuko nabivuze mu kanya gahita. Ibyo dusanzwe tuzi izo mbonera kure nizo ziha amategeko zikora ibyo zishaka zirisha zigakiza. None rero iryo tegeko aho kamu katewe abo izo mbonera kure zizokora zizishaka ariko nizo zikenga nizo zikora n'ubutunga nizo mbona n'ibintu n'umva n'ibintu n'ibintu bigoye
mbona hagufata barishe be nivyogwa kuri zo mbonera kure zo bazarabikoze ubushiranganje bukaba bwera muri cyo
mbega ufata uvuga ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda byamaze kubikosa hari ibintu by'ifobeko birimo ni ibintu bihera kera twarabibabwiye ibi bibaye ubu ni inkurikizi y'umugambi watanguye kera mwumva uwahora twara sena reveria anavuga ati kora muzohembwa amaparcele yabo bifubitse yashatse kuvuga icabangaze mu giriki urumva ego bw'amajambo y'inzankano murabizi ngine byagiye bikurikirana bijya byose biri muri uwo mugambi ubu rero hageze aho babishyira mu ngiro amenya ni bimwe byo bimwe bavuga ngo umuswa ujya umuhini usotera isuka hajya rero bamaze kuvuga ngo bavuga ikinyarwanda no kuvuga igihugu batukamwo urumva abanyarwanda kwanza abavuze ngo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda baba mu Burundi murazi ni benshi cyane sibyo abanyarwanda baba mu Burundi bige rero ni ibintu byo gushaka gusotora Rwanda bigaca bigwamwo n'abarundi bavuga ikinyarwanda ugacwa uraba rero uti none ko bahora bahimiriza abarundi bari mu ikambi mahama batahe ubundi baza ko nawe atabihari urumfise numvise abari bariyandikishije nibaza ko batararenga 300,000 batashe aka kanya rero barivyukiranije ko bajya bose batashe abana biga muri primaire biga secondaire banyina na base bari mu nkambi abajya abana bigishwa mu mashuri bigishwa n'abari mu babanyarwanda bavuga ikinyarwanda bajya mu isoko riremwa n'abanyarwanda bamashure bavuga ikinyarwanda ubu rero baratashe ubu rero babaye abansi b'igihugu kubera bavuga ikinyarwanda none bavahe bakaja naho rero hacaba ikintu cy'umengo n'insigabwenge
ati abana bataha bavuga ikinyarwanda mbega ijo bashobora gutuma habihahamuka ku bana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku bakuza bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazira ururimi bavuga
ariko ibyo ni ibintu bigaragara ni ibintu byumvikana neza cyane kuko umuntu avuga ikinyarwanda uno munsi ntiyaba acarondegwa guhongo kugira ngo yicwe cyangwa aburabuzwe ba bana bariko bararuka bariko barakura bazoba bati nta kamaro ko kwiga ururimi rw'ikinyarwanda uno munsi kuko umuntu akumvise uvuga ikinyarwanda uca wicwa nicyo nyine niyo ngaruka nimiza urukire kurukirane rw'ingaruka uzanye nako kamo sinzi ko mu mwaka ine nka nashi iki kimiro shamanwe mu kanya mu ngaruka z'ako kamo ingaruka ikomeye niyerekeye umugambi wo gutahukana impunzi utahukana impunzi uno munsi leta y'Uburundi iriko iravuga ati turafise umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi cyane cyane impunzi ziri mu Rwanda tukaba tuzi yuko benshi muri izo mpunzi bamaze imyaka itanu baba mu gihugu cy'u Rwanda bahungiyemo benshi muri abo na bose ngira ngo usanga uno munsi basigaye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda numva abo abantu bazohunguka gute bavuga ikinyarwanda bashyize mu Burundi bagacaba
abansi b'igihugu
urumva wa mugambi ucupfa wa mugambi ucupfa wa mugambi n'usubira kujya mu nzu
kandi wa mugambi wa leta
kandi
urakoresha ibagiye
kumva ya leta yakoze ikintu n'igihe ushaka cyane uzosanga ibikirishuza mu nyuma
Jean Georges Kibogora nibutse ko uri umumenyesha makuru wa Radio Inzamba agateka kawe turi mu gandiro Club de la Presse tuna ni ngoma Radio FPA Inzamba pe na televiziyo Renaissance tukumwe kandi na Manuel Derimana akaba aguvugizi ubu nani Seforo arushaka n'umunyamabanga mukuru w'ubwo runani ruhanya amasezerano yarusha tuje mu gice kigira kabiri cha kino kiganiro muri komo dukurikira ku buhinga bwa Facebook kibiriraho Emmanuel Ndimana leta y'u Burundi ivuga ko aho ikinyarwanda ari urahungabanya umutekano ariko tuzi uno munsi harabemanga yuko bagwanya leta y'u Burundi yabo nabo dizare tabara mbi ni kugira ngo berekane yuko atari abarundi cyane ngo mbaje kumucyakira gute na barundi bagwanya leta cyane n'abanyamahanga
leta ifata red tabara nk'abanzu red tabara barateye urundi baravyemanze red tabara na barundi kandi kuba barahisemwe gufata umuheto ni droit yabo bira kuko n'uburenganzira kuko iyo umuntu umubwira ntiyumve haragira igihe ugakoresha ururimi yumva red tabara rero bahisemo gufata umuheto kandi turavyubahiriza urabyumva iyo Burundi rero buciye butangura kuvuga ngo aba red tabara bavuga ikinyarwanda ni bimwe byo kubura imbwa n'imbwebwe babuze aho batumutwe urabyumva babuze aho batumutwe red tabara barazwi na Barundi Burundi abategetsi barazi ko red tabara ari Barundi ariko kubera urwango bari basanzwe bafikiye igihugu cy'u Rwanda n'uwundi mukenyuro wo kurondera ingene basotora basomborotsa igihugu cy'u Rwanda ku gihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu we bariste yaragiye ku mupaka agitukiraho arabatunga urutoki aravuga ibiki ngo n'abansi ejo bundi hagiye kuba inama ngo ntiyosangira icupa n'umuntu haba mushiriramo ishano n'iryo shano yarivuga kubera arizi murazi ko ishano mu Burundi ari ikigwanisho cya leta bamaze kuriha abantu benshi batavuga rumwe bamaze no kwica benshi muri CNDD-FDD nyine babahaye iryo shano murumva rero bavuga ibyo bazi ubu rero u Rwanda bararusotoye ruranuma kuko u Rwanda ku majambo umwengo ntacyo bibabwiye kandi babyifatamo neza ubu rero bati reka tuje kubene kubanyagihugu babo kubera bavuga ikinyarwanda
kwitirira reka abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nasanzwe byahitaniye n'aba bagwanyi baheruka gufatwa bemanze ko ari abitabara bafatirwa
none hari numwe muri bo wumvise avuga ngo ati jende umunyarwanda cyangwa hari numwe muri bo wumvise avuga ikinyarwanda barabarundi urumva barabarundi barabatweretse kuri televiziyo twarumvise n'ingene bisigura ntawe bihuriye n'u Rwanda ariko kuca bavuga bati none jo bace batangura gufata abavuga igifaransa bafata abavuga igiswahili bafata abavuga indimi urazi mu gihugu abavuga indimi nyinshi ni benshi ubu rero kuva bavuze bati abavuga ikinyarwanda ntimwibaze ngo ni hazara birafise icyo bivako ni bimwe nababwira basotera u Rwanda kuko bavuga bati nimba u Rwanda twararututse ntihagire icyo rudonoka ko na gato ntihagire icyo babivuga ko na gato
ubundi bafite inyungu y'ukuhangana bya gisirikare n'igihugu cy'u Rwanda
kubera iki babikora inyungu ziri he inyungu ihari nuko urabona abarundi bose bari bahanze amaso ibibazo by'umutekano muke ibibazo by'ubukene ibibazo by'amashure ibibazo byo kuvugwa atamuti atabaganga ibibazo by'amabarabara atakirengana yose yatitutse kubera amafaranga yo bikoze yagiye mu mifuko yabo ubu bafisa kagwi gatunze kurusha leta y'u Burundi
bagira abagere bati ikibazo ni kinyagati y'abarundi bwacu ni kibazo
n'indira rero ibyo rero byo kuvuga ngo reka twiruke inyuma y'abavuga ikinyarwanda no gushaka gusamaza abarundi n'amakungu tuve ku bibazo byari bihanze igihugu by'ukuri tugende mu bibazo atacyo bimaze ariko ikimaze kuko baratanguye kwica abita ngo baravuga ikinyarwanda muri cyo gihe ntibabandanya bica mwibaza ko abarundi bazoguma bareza amaboko kuko barica umurundi bakica umunyarwanda ariko mu kwica umunyarwanda n'abakongomani bavuga ikinyarwanda umva ibyo byose ni cumu risongoye berekeza ku gihugu cy'u Rwanda bashaka barabe Rwanda icyo ngo bivuga ko muri rusange
ego cyane ni ukuvuga ubiraje neza byaba ibyo byerekeye ritabara cyane byerekeye akakamu ni ibintu by'icyitwazo ni ibintu byo gusamaza abarundi n'amakungu ku ngorane z'igihugu gifise nawe ubundi ede tabara yazwi igizwe n'abarundi nta banyarwanda barimo n'abarundi mbwa wumva leta y'Uburundi y'u Burundi ishaka kubyitirira u Rwanda wumva nubwo yari karavuga amanuye n'ugusotera kugira ngo berekane ko ingorane zose ari u Rwanda niso kimwe nibi byereka kaka
bera aho nyede ko tubona ari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazogwa mu mpore mbega bizo cyabigenda gute cyangwa bashaka guteranya rero dutabara mu karere gifite ko ariyo iteye ibibazo
ariko
aba mu Rwanda
ariko ukuri kurazwi ukuri kurazwi leta irikira akora byazwi nta n'umwe atabizi neza yuko ari ibintu byo gusotera u Rwanda nta n'umwe atabizi yazwi iyo nta muntu n'umwe yoja ngaho kuvuga ngo ntabyazi
imyore kiriki akora nta numwe atazi ko ari gusotera
n'umukenyi uru gusa n'ugusambaza gukora ivuga gusambaza abarundi n'amakuru
ko mu mwana muko muravuga muti ibiganiro ibiganiro bega aho bigeze uno munsi uburundi bwoganira abatavuga rumwe nayo mwebwe cyangwa bwoganira kuzaje nibibazo cyo kutumva byo by'abanyarwanda n'abarundi bwoganira n'igihugu cy'u Rwanda mwe ibiganiro hagati mu gihugu
ikibazo gihari
byarahinduye
ikibazo gihari ibyo byo guhindura nibyo ndababwira utabaye bijira utabikurikiranye neza bari mu byo kugusamaza uve ku bibazo by'ukuri uje mu bakwerekeze iyo urabyumva ariko ikibazo cy'u Burundi ibyo twama tuvuga ni ikibazo cy'abarundi mu barundi bonyene dutegereza gutorera inyishu twebwe nyene mu gushaka rero bakifata ngo bacimure bagiterere mu Rwanda ni bimwe byo guta wakuba babuze iyo batumutwa urabyumva kuko twe twame dusemerera kuva kera naho tuwasaba ibiganiro bakica amatwi sibyo tuzobandanya tusaba icyo nyene kuko twebwe hari n'abatwumva bibaza ngo dushaka ubutegetsi oya icyo dushaka na mahoro mu Burundi icyo dushaka nuko urubuga rwa politike rugurugwa umviriza no guharanira ubutegetsi ariko ntushobora guharanira ubutegetsi mu gihugu uzuti nina gushikako bikabandanya nk'ibyo naka yahora akora wari kumara iki wari gukora nana kamaro y'ofisi urumva rero nibugurura mwebwe abanyamakuru mwahunze mugasubira mugakora mu gihugu ubutunzi bw'igihugu bukanagugwa ibitaro bikaronka imiti n'ibindi n'ibindi abanyeshuri basubire kwicara hasi nk'imbaragasa kandi dufise ibiti byo kubazamo imbaho mu gihugu ntibakibyitayeho ubugusukugira ushike mu rumonge kera twagenda abafisi imidugu inyaruka twagenda iminota 45 imidugu isanzwe isaha imwe n'iminota 20 ariko uno munsi bagira amasaha 5 kwereka amabarabara yaratitutse ibyo byose rero byari gukogwa n'amafaranga biba bashaka abarundi bareke kubiraba bamurika hano ariko nuko aho bari kwaramurika naho hashobora kubabera intambamye gusumba ibyacu twarimo twenyene urabyumva mucamake rero twebwe naho hoza umusende DFDD muri bo agashira ku murongo ibyo byose twama turiko turaharanira tuvuga ntihasubire kuba wanjya wangura birashoboka kuko bose si babi oya base ndiko ndakwereka kugira ndakwereka yuko sefor simbaka tugiye ku butegetsi dutwara igihugu tubwira iki oya naho muri bo hogira ubishira ku murongo twebwe iyo baramarame urumva kuko icyo twaharanira ayo mahoro duharanira abanyeshuri ko bajya ku ishuri bakicara neza bakamera neza ubutunzi bw'igihugu bwibwe bukaduga ayo mabarabara uyo aje ari umusende DFDD washaka akabikora twokoma amashi kuko nico duharanira
zazoje kirogora bega muravye ibi nyine tako turavuga bijanye n'abanyarwanda bariko abavugira n'ikinyarwanda bariko baranyanyaswa mu gihugu bega byotuma ubucuti hagati y'Urundi n'u Rwanda buyangara gusumbya uko biri
oya saga sesefalo muri umba ivya uko ibizahora biri no musibiye kuyangara twari tuzi uko bigenderanire hagati y'u Rwanda hisanzwe iho yahoya no musibiye kuyangara kuko urumva ubunye ko bagiye gutangura kwica abanyagihugu mva n'ibintu bigize aho umwasa ashaka kuvuga iki ni kandi imigenderanire ubunye bigiye kuyangara umuntu w'umunyarwanda ari mu Burundi abo ndufumbere y'uno munsi umuntu w'umurundi avuga ikinyarwanda nuko nyina urufumbere
amakungu yo akarere kadakira gute ikumvise abantu bahigwa bazira ururimi bavuga
oya nuko nyina
cyaha gifise
amakungu yo amakungu arazi yuko imigenderanire yarisanze imeze nacyo amakungu nta kindi nakazi k'abarundi gasigaye abarundi akazi k'abarundi niyo
gasigaye
kuko niyo bahahombera ndahunda bahombera sara abarundi nayo iyo leta igizwe n'akagwi gafatiye mu gafatiye igihugu mu ntuze nibo abarundi bakwiye kuva hasi bakiyamiriza kandi abarundi umutima barahari
barushoboye ikibazo ni uko abarundi bokwiyamirije iyo leta baracibuka yuko ejo bundi barayiyamirije babajamwo n'amasasu bumva ubutegetsi bukoresha igikenye nuno munsi abarundi bacafise mu mitima ibikomere byuko ingingo ngiyo mu bisanzwe igihugu kirimo demokarasi bari kurara bahagurutse niyo ndwaro yari kurara isenyutse ariko batinya
ababonamwo ingaruka zikomeye bagira bati ihago ningi bishobora kubyara ubwica bw'ikivunga
ubwicanyi bw'ikivunga ni wo mugambi leta iriko ariko kubera abarundi bamaze gukura cyane mu byumviro bya politike hari ibintu badashoka bapfa kugusimbira ko na nibyo byadutunze kugeza uno munsi kubona igihugu kitaragera habi haboneka ariko urabona ko leta yo yazikenyeye kuko iyo mvuze leta ko mbere twavuga ngo naka yavuze uku ngo keri ibi nibi ashigikiwe na leta na diaspora ya CNDD-FDD bagavuga nzopfa barushe ko azobarungika kuribwa n'amafi abarundi muri Tanganyika bakavuga byinshi uno munsi hama tukavuga tuti mbe iyo leta irihe kwidaseruka ngo ibaze abo bantu uno munsi rero ni leta yabyifatiye mu maboko uno munsi ni iyo leta nyene twituye tuti tunganiriza abarundi iriko irabikora ibikishije ku muvugizi
ahubwo uno munsi urazi neza iyo ako kamo je mbona yuko ari iri niho nyabwoko yose ya bwoko by'abantu by'abantu b'ikinyarwanda
bari kategorize
niyo yabuhujuje ya y'ubwoko we nyabwoko y'aba
muturangira ahantu harabo bantu
bavuga aho hantu hose ari umuntu avuga tumwice tumuhonye niho nyabwoko nyabwoko nayo ni ikintu
gimika hamwe n'amasentare buzima
naho bisota bijya n'utaraba
neza mbega none tuko tujya mvera ikiganiro leta igumye hahandi kutemera yuko harabayigwanya b'abarundi kagiriti n'abanyamahanga nyabuna mbega umutekano uzotiza ucureha cyangwa tugiye kubona umutekano utameze neza mu minsi iri imbere bizogenda gute
umutekano usanzwe umeze nabi kuko abantu bose bakurikirana ibibera mu Burundi baramaze kubona yuko intambamye mu karere uno munsi ntibikira agasasesho ari umuri niyo leta nyene leta yamaze kuba leta teroriste murazi kujya bukimbibe bakaja kurondera ngo byo barondera kugwanya wababateye muri Kongo
n'iki
inde yunguka rero bo nta mugambi ushobora kujako utazi inyungu yawe ahere nuko gusa haba umugambi mubi atacu gushika nako ushobora kugutsitaza ubu rero iyo nta n'inyungu bazobikuramwo urumva ibintu ni gihe ko nta mvura idahita hazogira igihe abarundi bikubiranya bati ibi bintu ntibishoboka urumva nibyamara kuko hari icyo bita ishagurira duga hazogera igihe bavuga bati fuma mutumara nibyamara kugera rero
ngingo
birashoboka
ku bwanje
ntiwabibonye muri Sudani bahagurukiye rimwe
ku bwanje hari hagunguka aho kagwi gafatiye umugongo u Burundi aho kagukaza kumbakazwana yakungwa huko kazwana yagafise yamarongo
igushaje
cyicaye mu mugongo abarundi bagume yaronka yamarongo yabo ubunguke bujya bufaranga bijya bintu ariko umunyagihugu nyarushaye umunyagihugu abarundi muri rusange ni wahombera niwe rero akuye kuva hasi akavuga ati igihugu ni rwacu nabo bariko baraturya barya baturiye ingufu mu gihugu ni kwacu niba bakiye kuva hasi
ni cyo ndavuga
bakavuga bati
na barundi bonyene bazisubiza teka baziyambika umutamana ntago waye uburorero bwabaye mu bihugu bimwe wabonye Sudani barahagurutse indwi imwe birara birakemutse wabibonye jo bundi muri Mali barahagurutse indwi imwe birara biragiye mu buryo no mu barundi rero nta kindi gihari ni kibazo dufise dutwagwa n'abadu kinyenyeza badufukamye mu ndani iki
inzira y'ibiganiro yoyo mu murabona ko
inzira y'ibiganiro twa tuzamiza ko bijya mu kwamiza ko ntituravuga ngo ntibikunda kuko ikitabaye no musika ashobora kubera
n'ubije uko muravuga muti abanyagihugu bafata ibintu mu minwe nkuva ko inzira y'ibiganiro mwa
oya
narasokora
ntidushobora kuja kuganira usize icumu uri cumise ku barundi abo barundi turabasaba nabo bivyukiranye twese twaguruke urabyumva tuzoganira kuko kuganira n'ufise n'umutima n'amatwi yo kukumviriza utabishoboye nawe naho tuvuga tuti
ejo nejo bundi uko bishobora kuba kose
abarundi tukabikira abarundi rero mbisangira bafate ikibazo mu minsi
bani cy'abarundi ikibazo cy'abarundi nyene
ego cyane nikura ku kamo Manuel Ndirimana uhereje ku nchenso zira ko kino kiganiro wakoze kunera maduhaye
murakoze namwe
wakoze nawe Jean Georges cyogara kunera maduhaye no kino kiganiro
murakoze namwe
mushibutsa yuko n'umwisoma ku radio Inzamba agateka kawe Mwakoze namwe mariko muradukurikira ikiganiro yali Club de la Presse sur Radio Radio RPA Inzamba na television connaissance bakoze bagenzi bacu mu higa bw'ivyuma bariko batuma mudukurikira ku mihora yayo ma radio na television ko ari zitatu iri sango y'ikiganiro zo bari ku munsi wa gatano naho utaha